somebody. Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Hizwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu tundi ya kumirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu tundi ya kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru West atwa kaburungu radio yacu VOA kaburungu com. Mwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Monikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je, ni gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga ku kuntu amagara y'umubyeyi ibungenze agira ingaruka ku magara y'ikibondo ibungenze. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu bivuga ko ibitigiri by'impfu z'abakenyezi bibungenze zikiri hejuru. Icegeranyo cyo mu mwaka w'2022 cyerekana ko abakenyezi bibungenze bari bibungenze 800 bapfuye ku munsi bapfa ku munsi bahitanywe n'impfu zivuye ku kwibunginga no kwibaruka kubera amagara yabo atitaweho bimwe bikwiye. Icyo cegeranyo cerekana kandi ko umufasoni umwe yibungenze yapfa uko iminota ibiri iheze muri uwo mwaka w'2022. Kimwe mu bindi bintu biteye impungenge ni uko ibice 95% by'ababyeyi bibungenze bahitanwa n'imbanyi canke bakitaba Imana bariko baribaruka baba mu bihugu byo ku isi bikenye. Abahinga mu byerekeye amagara y'abantu cyane cyane abakurikiranya hafi amagara y'ababyeyi n'ibibondo byabo bavuga ko iyo umubyeyi yitaweho neza kuva igihe yibungenze gushika yibaruke ibintu bigenda neza akanibaruka n'umwana ameze neza kandi afite amagara meza. Mu kiganiro muri sanga kijanye n'amagara y'abantu imunsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe muganga yanonoseye ijanye no kwitaho amagara y'abakenyezi n'ibibondo. Uyu nawe ni muganga Fidèle Sendegeya, icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi. Muri aho muganga Fidèle Sendegeya.
Amahoro, murakoze. Mugabo ashaka gusaka ni gatoya, ejo ni muganga Sendegeya Fidèle. Aba ducegera arongoye abaganga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nico nashaka kubapanga menyeshe ko murakoze.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro muri sanga cy'umunsi. Murakoze Dr.
Murakoze nam.
Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro. Nashaka ndabaze ukuntu ibintu byifashe mu Burundi mu bijanye n'amagara y'abafasoni bibungenze muri iki gihe.
Yego, murakoze cyane kumva icyo kibazo. Jewe nza kukishura nk'userukira abaganga b'urwego rw'igihugu ukungere dusanzwe tubona ngaha mu Burundi amagara y'ibibondo n'ababyeyi kungere asanzwe yifashe. Nibamenyesha yuko aha mu Burundi amagara y'ababyeyi n'ibibondo ameze neza, yifashe neza, turatse ku biharuro bisanzwe bihari kuko n'ikibyemeza kuva mu 2005 hari itegeko ryashyizweho rivuza ababyeyi bibungenze n'abana basashwe imyaka 5. Icyo rero cyatumye rero amagara ashobora kuba kumera neza agatera imbere kuko icyo gihe nk'uko mwatangwe mubivuga abavyeyi benshi barapfa bariko baribaruka abandi bagapfa mu gihe bafite izindi ndwara zisanzwe zifatanye n'uko basazwe ubungenzi n'abana kenshi bashobora gupfa bakiri batarasanye mu myaka itanu ariko kuva mu 2005 byaratumye impfu z'abavyeyi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu zigabanuka ari nacyo gituma rero ngaha mu Burundi twebwe duhirwe duhishije ibiharuro byatwereka neza yuko kuva icyo gihe impfu zagabanutse zo ku bavyeyi n'abo bana bari munsi y'imyaka itanu.
Muratubwiye ko impfu zagabanutse mu Burundi, murashaka kutubwira ikintu abaganga bakoze kugira ngo bagabanye ibitigiri byari bihari imbere?
Yego, icyo bakoze leta ikintu yakoze zambere yashyize iryo tegeko rivuga yuko umubyeyi wese yibungenze n'umwana uri munsi y'imyaka itanu yovurirwa kuri gusa. Ibyo rero biciye mu kushinyagaji w'amagara y'abantu no kurwanyiriza ruho nyanganda sida byaciye bijya mu ngira icyo gihe kibuheje gusohoka. Abaganga rero baciye nabo bafata nka nkama baritaho amagara y'ibibondo n'abo babyeyi ku buryo umubyeyi yashyitse bamuvura agatata amafaranga afise ho kenshi ingwanda zashika nuko wasanga babarihisha amafaranga usanga umubyeyi yakurikiranye ikibondo kiwe yibugenze aguma muhira ugakora icyo gihe uri maze gusohoka umubyeyi uba aritabira cyane kwa muganga. Ikindi kintu cyakozwe ni uko leta yabujije amavuriro, ayo mavuriro acatuma rero acacamo n'abaganga yegera abenegihugu kugira ba babyeyi na vya bibondo bishobora kwivuriza hafi hama bakaheza bakagabanya izo mfu zari zihari. Icyo leta yashoboye gukora icishije umushikiranganji w'amagara y'abantu kwanyiriza ruho nyanganda sida. Ikindi leta yakoze ni uko abaganga bagumye baronka ihugurwa, bagumye babigisha bakabigisha ibijyanye n'amagara y'ababyeyi bungetse n'ibibondo bakagira amaforomasiyo aha mu Burundi abandi bakaja hanze bagataha ari nacyo gituma hariho umugwi w'abajinekoloji aribo basanga aribo bitabira nk'uwo mugambi abapediatri bakavura abo bana ko bahise bagafashanya n'abaganga basanzwe bari ngaho. Icyo kintu cyose cyaratumye rero abantubeya amagara y'ababyeyi n'ibibondo ashobora kumera neza kandi agatera imbere.
Muri rusange mu gihugu hagati byifashe gute tubazi ko amavuriro atari menshi abaganga cyane cyane banonose ibyerekeye abapfasoni bibungenze atari benshi mu gihugu hagati byifashe gute?
Mu gihugu hagati byifashe gihari n'ikindi cyane abaganga bariyo, hari abaganga b'abageneraliste barakora kandi uko abenegihugu babona rero barashima ukungene bafata abaganga bariho ntibarakwira hose babinonose cyane mugabo leta yaragize umugambi wo kwigisha abaganga b'abageneralise abigisha uko bashobora gufasha abo babyeyi n'ibibondo ari nacyo gituma navuze ko hariko haraba ihugurwa y'abaganga b'abageneralise mu marejo hagati mu gihugu bakwigisha ko bashobora gufata abo babyeyi n'ibibondo. Ibyo rero biratuma rero bigabanya izo mfu ego abaspecialiste si benshi muri izo ntara mugabo icyo bitakikora yaciye yigisha abo baganga basanzwe bakora mu bitaro bya ruguru. Nanabivuze neza ubu hari undi mugambi waje wo guhera mu 2025 harubatswe amavuriro amwe bita les hopitaux communaux izo na zone zaratumye kandi zishika mu kubenegihugu ku buryo umubyeyi ashobora kwakirwa hafi atarashika ahantu kure ku buryo ashobora kumufasha atakibazo.
Mbe ababyeyi bibungenze cyane cyane nk'abatagiye mu ishuri bamenya gute kwageze kuja kwa muganga mu bice bitandukanye by'ayo mezi 9 babibungenze?
Yego, ababyeyi batashye mu ishuri barigishwa kuri icyo no kwitara piramide sanitaire. Ubwa mbere duhereye hasi ajya mu bene gihugu hari abantu twita abaremesha kiyago, habwa barimesha kiyago hachaza isa ivuriro ritwaje save dusane ama hospital do district hospital communal ama hospital do district kuduga abarimesha kiyago rero nabo barigishijwe barigishwa kungene bakurikira ababyeyi bibungenze no kuvuga rero abarimesha kiyago bica bitwa kimboneza cyo kumutuma bizi karatwa kwikirana wa mukenyezi agashobora kukurikirana za kupimisha agapimisha niyo yibarutse bakamuhimiriza kuza gucancisha umwana niko kazi bajejwe kandi no two turaba mu iminsi n'imyaka tugezemwo ubo bakenyezi benshi barize barikaba benshi nk'iriza amashuri maremare mugabo uraze mu benegihugu akuri umunsi turabona yuko benshi bize bagarukiye mu wa gatandatu mu w'icenda byumvikane yuko iyo umukenyezi yibungenze araronka impanuro zikwiye aheza aronkera kwa muganga aheza aronkera muri kominote ari hamwe mu benegihugu babarimesha cyangwa bafasha ku buryo rero ubu atakibazo zigifise niyo hashitse hakaboneka nk'ikimenyetso kishobora kije impande y'imbanyi kenshi baca banyarukana kwa muganga kandi nawe akihuta barimesha kiyago ariko akabafasha akanyarukira kwa muganga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika nk'uko twabibabwiye mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM jana kane n'ibice bitatu duherutse no kuronka yindi FM izohora ishobora kumvikana mu bice bya Uganda mu Rwanda eka no mu bice byo mu Burundi. Iyo FM nayo ikaba ari 93 n'ibice bitatu. Reka duhe ijambo umukunzi w'iradiyo n'ijwi ry'Amerika Lowe Abiding Citizen. Muraho murakomeye.
Muraho neza Frederic Nkundikije.
Ni byiza cyane rwose muhereye kandi mutwibutse aho muri.
Yego ndi i Kigali mu Rwanda, amazina yanjye nyirizina ni Marcel, ndi i Kigali.
Yego.
Ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kijyanye no ku badamu bibungenze ingene bagomba kwitabwaho kugira ngo ibibondo biri mu nda bikomeze kugira amagara mazima ndetse n'abakenyezi nabo bakomeze kugira amagara mazima. Rimwe na rimwe usanga hari ibitegetswe n'abaganga ko mu gihe agize ikibazo agomba kwirukira kwa muganga, ariko se ku mudamu cyangwa se umukenyezi wibungenze aba atwaye abantu babiri muri umwe nayahe mafunguro y'ibanze yakabaye afungura buri munsi. Noneho n'umubiri w'umuntu ukenera gukora siporo, anatubwire siporo nibura z'abadamu bibungenge kugira ngo babe bakora siporo bamererwe neza, ariko kandi adahungabanyije cya kibondo kiri mu nda ya nyina. Nibyo bagombye nari mfite.
Murakoze Dr. Fidel Sendege.
Ego, murakoze icyo kibazo. Aravuze ku bijyanye ibyo kunyura akurikiranwa. Iyo umukenyezi yibungenze kenshi iyo amaze kuba ariko yibungenze, icya mbere ajya kwa muganga hari ku ivuriro ritoya bakaheza bakamenya ko yibungenze. Hariho baramubwira yuko ko iyo mbanyi yiwe yoyikurikirana isi akaca araza aza kwa muganga bakamuha, hari ibyo bamuha bijyanye bivanye uko amagara yiwe asanzwe ameze, bakamuha ukamacha cyane impanuro yabakirijanye n'ifungurwa. Umukenyezi w'ibungenzi kenshi bamusaba ko ashobora gufungura indya ifungurwa zirimo inkuze ya iki byose no kuvuga harimo sanganyangaburo, harimo ndemamubiri, ntanganguvu, ku buryo ashobora gufungura ifungurwa ishobora kumugira neza, kuko murazi yuko umukenyezi w'ibungenzi kenshi usanga ari umuntu w'amagara make. Nicyo gituma musaba gufungura ifungurwa ishobora kumufasha mu buzima bwiwe. Yavuze ko ijyanye n'uko ashobora kugira siporo kugira bimufashe, nibyo icyo kenshi bikunda gushika bivanye kuko umuntu wese yibungenze ntibagira amagaramu. Umuganga bari karamukurikirana ashobora kureka mwana ati bivanye n'icyo ashobora kubikora, kubera yuko ntitwavuga ati bose bagire siporo mu gihe ucusanga hariho bamwe bivanye no kugira umuganga reka mukujyana bati amagara yiwe gati n'ikintu kireka cyo ukagikora, umuganga reka mukujyana cyane cyane waza kumenya ati amagara yiwe umubyeyi nirakurikirana ku nuku 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 nuku, rero ari nacyo bituma nicyo gihe impanuro azonkira ku muganga akaramukurana akamukurikirana iminsi yose kuzoshika igaruka.
Dr. Senda Sendegea nkuko umwe wanyu radio ijwi rya Amerika Law Abiding Citizen abivuze akamaro ka siporo n'akamaro gakomeye cyane rwose cyane cyane mu bihugu bimaze gutera imbere abafasoni kenshi na kenshi bibungenze usanga abakora siporo icyo kiyo muco nturingira cyane rwose mu bihugu byacu mu Burundi. Ikintu cyo kuba kugira ngo bijijuke siporo ni ikihe, kuko byamaze kugaragara ko akamaro kaho kugira siporo igihe umuntu yibungenze gakomeye cyane rwose.
Ni byiza kuko siporo ni nziza kubera yuko iranafasha niyo kariba ku mukenyezi bigatuma bitamugora cyane, mugabo na bisiguye neza nk'uko naje kubivuga n'ibihugu byacu na sese hano mu Burundi ni bintu bitaratera imbere cyane bwa mu bindi bihugu aho hamwe hamwe twashoboye guca twarabone yuko siporo bayigira ku mukenyezi abakenyezi bibungenzi twashobora kubigira mugabo hano nga mu Burundi niyumvira ko mu minsi izanazo bitangura mugabo sinzi ko ari mico imico yotuma bitaratangura mugabo n'ikintu twabonye ahamwe hamwe twabonye ko bifasha ari nacyo gituma rero ngaha mu Burundi kubera bitaratangura kuza biraza mugabo bitatangura abantu ku bakenyezi nyine zitatangura kuza barabikoresha cyane nkiyumvira ko mu minsi iza abahinga beza bazaba barafasha abo bakenyezi kugira barahe kuko ababizi kandi ababibonye ari yuko ari gifasha cyane iyo umukenyezi agiye kwibaruka nace cyane ubwo yibaruka neza atazize gukorwa twabonye ko bishobora kumufasha cyane akibaruka atakibaza.
Muri kamurabanda yikumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika ya kiganiro muri sanga turi kumwe na Maso y'Inyana Nestor muraho
amahoro menshi amakuru
amahoro neza muri hehe.
Turi mu Cibitoke cya Rugombo i Burundi.
Ni byiza cyane rwose radio ijwi rya Amerika murayumva neza
cyane rwose.
Yego, mwe bamaze gutagwa kumva FM umurongo 93 n'ibice bitatu.
Yego,
ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite ikintu rero cyo kuvuga ku magara mu kenyezi ibungenze n'ikibondo cyo
ndo mu bisanzwe nkuko muri ko murabivuga cyangwa se twabisomye ku umudami yibungenze na cyane cyane ntahure n'ibibazo abyara neza kandi n'umwana abyaye bigenda neza bo nkuko tubibona rero kenshi mu bihugu bitandukanye cyangwa se muri kimwe gihugu cyacu bisaba ko habaho inyigisho zimbitse kugira ngo umukenyezi yibungenze ashobore kuba yobaho azi ko amagara yiwe agira afite ikimazi kinini ku mwana aba yibungenze. Rero amagara y'umubyeyi iyo atameze neza n'ay'umwana nayo ntamera neza. Rero na cyane cyane ko tuzi ko ubwiza buca mu kanwa n'amagara nayo nyine aca mu kanwa. Bisanzwe umubyeyi yarakwiye kumenya indya akwiye kurya, na cyane cyane ko tuzizi ziri mu migwi hari isanganyangaburo, intangangugu na ndemamubiri. Hama ikasabwa ko umubyeyi anaronka n'ivyamwa kugira ngo bishobore kumufasha neza cyane. Ama mu bisanzwe reka ndabashimire ku kajya mu nkije ngira ngo ninaronka irindi jambo ndaza kugira icyo nishuye. Murakoze amenyesha amakuru.
Urakoze cyane Nestor Maso y'Inyana muvuga nk'abantu banonosoye ibyerekeye ifungurwa z'abafasoni. Ni byiza cyane rwose ninaronka ikindi kibazo ndimutinye guhamagara turi ngaha gushika iyindi minota 40 gutyo.
Murakoze cyane.
Murakoze Dr. Philbert Sendegea tugarutse ku kibazo cya Maso y'Inyana Nestor ashimikiye cyane cyane ku nyigisho zikomeye zohabwa abavyeyi eka n'imiryango yabo izo nyigisho ziri ku rugero uruhe murabyo mu Burundi mwihweje n'ukuntu ibitigiri bya fasoni bahitanwa n'indwara y'ubungenzi cyangwa bariko babyara bigabanuka
eko yagizeho yashimangiye arongera aravuga nacyo cyane ifungwa mu kinyizi bungenzi yofungura ni byiza cyane yagize icyo aterera ati rero ngaha turi iwacu mu Burundi imeze gute nababwiye yuko hamwe mu benegihugu y'iwacu harimo babaremesha kiyago hariho inyigisho nabo bagenda bararonka bigisha n'abakenyezi b'ibungenze nasha cyane barabigishije kujyanye n'uturima tw'igikoni utwo turima tw'igikoni rero twaratumye abantu mu kenyezi b'ibungenze bamwigisha ati uhatse rutundo ushobora kumufasha mu gihe y'ibungenze ari nacyo gituma rero ibyo ubu mu Burundi byarateye imbere cyane umukenyezi iyo yibungenze baramuha impanuro kwa muganga uko umwe ashobora kuyifata ibyo ashobora gufungura na hamwe baba baremesha kiyago no kandi bakamwigishwa ashobora kuyifata ibyo ashobora gufungura n'iyo habonetse ikimenyetso kitamenyerewe ko umukenyezi yibungenze bakamusaba ko ashinyarukira kwa muganga ni nacyo gituma rero twebwe turabye info ubwa mbere zari nyinshi mugabo zaragabanutse kandi turabona yuko abenegihugu bacu abakenyezi bagerageza impanuro bahabwa n'abaganga bazihushiza cyane ari nacyo gituma rero ubu ibiharuro zishobora kuba ati mbi ibiharuro bishika bagapfa bangana gute no bagako ari bike kuko turabye aho tubaye abo tugendera n'abo tuvugana barabona yuko kuva iyo nyirigiye mu ngiro n'inyigisho zima zitangwa y'abakora bakenyezi b'ibungenze yaba no ku baganga basanzwe bakurikirana abo babyeyi n'ibyo bibondo turabona ko siko babyishimira kandi bigatuma tubona yuko ubu amagara agenda yumvikana ku munsi ku munsi
turi kumwe na Habwimana François muraho François
muraho neza bwana munyamakuru Frederic
turaho turakomeye namwe mumeze neza
narwe turaho nitwa Vugimana François uko mumaze kubivuga
yego
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Musazi
nziza cyane go
nakoze cyane yego mwakoze cyane kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye muganga Daniel kuva mu gihugu cy'u Burundi muganga namwe tubahaye ikaze mwakoze cyane
murakoze namwe
yego none ikibazo cyaje nyakuba muganga mu bihugu bikennye cyane cyane bino byo muri Afrika ukunda gusanga hari mwimfu nyinshi cyane z'abadamu bapfa babyara ukabona ko ari ikibazo gikomeye cyane ese ntiwasanga ari uko ibi bihugu usanga bikunda kudafata amafaranga ngo bikore investment bishoremo imari mu bijyanye n'ibitaro kugira ngo abadamu batazahura n'icyo kibazo nge niko mwese ko mubibona ikindi kibazo nge nibaza mbona impamvu aba badamu bapfa babyara muri ibi bihugu byacu ari ibibazo bijyanye n'intambara ugasanga igihugu gifite intambara igihugu nta mutekano gifite noneho abadamu yajya nko gushaka kubyara akabura habyarira iyo ni ingaruka ya kabiri none ikindi kibazo nashaka kubaza muganga ese iyo umudamu yibungenze hari ukuntu agira irari akararikira nk'ikintu ashaka kurya ntakibone muganga biri kuriya kubura icyarya icyo ikukura kurarikira ikintu yashakaga ntabwo bya iri ngaruka ku mwana twite mu nda muganga rwose mumfashe icyo kibazo cyaje mu kinsubize nimba bishoboka
murakoze kubaza byiza havuga Imana François le docteur Fidèle Sendegia abice hirya no hino
ego murakoze Frederic kuba mwambaye umwanya kuvugira kuri radio y'u Rwanda
wakoze gutera kama
murakoze cyane
yavuze yuko ibijyanye n'impfu sanga ihugu bitaratendeye cyane yuko bagashyiramo uburyo bwinshi ku buryo bituma umukenyezi w'ibungenze cyangwa ashobora gushika ku bitaro ntaronke imyaka ifungira ashobora kumufasha cyane bitewe n'uko uburyo ari buke cyangwa akavuga n'intambara njyewe ndikundavuga mu gihugu cy'u Burundi mu byo mbonesha amaso ninzira yo mbona nuko gushika kwizisaha leta irashaka amafaranga menshi nda mundi wacyashira amafaranga menshi ari nacyo gituma na nayivuze yuko mu mugambi w'igihugu bashoboye no kumanura kumanura kuburyo le médecin le docteur bashika mu mitumba mu makomine kugira bafashe abo akinyuze ibibungenzi. Iyo ni politike nziza ni hahandi kugira turabe barabe wa mukenyezi ntagire urugendo runini iya kugira ashike kwa muganga bitamugoye. Ibyo rero byaratumye n'izopfu zigabanuka eko zirashobora gushika mugabo turabye politiki y'igihugu amafaranga arajamwo bakaheza bakafasha ibyo leta igahita igakora inguvu ahubwo ikiba gisigaye ni byahimiriza rya misi yose ku buryo umukenyezi wese yibungenza abonye ikimenyetso kitameze neza yuko nyarucira kwa muganga bitamugoye. Yavuze
tukivuga kuri icyo kibazo cy'uburyo nka leta amaleta bakoresha kugira ngo yiteho cyane cyane amagara abantu nashaka mutubwire muri rusange niba ibiciro by'imiti byaduze ahantu hose ku isi byoba bigira ingaruka ku bafasoni batinya cyangwa bataronka uburyo bwo kujya kwivuza.
Oya twebwe ko ego urabona ko imiti igumi duga mugabo mu gihugu cyacu ntabe birashika kuko naho tuvanze sanze ndi mu bitaro sanze nkora nibyo misi yose niho nama nkorera umukenyezi aje nta muti abura arakigwa neza agataha muhira ata kibazo nta beyanduwe byangu mafakitiro amuhaye ngo arihe araheza akavugwa neza ata kibazo gihari ari nacyo gituma muwo mwanya iyo leta yatanze intumbero nta kibazo gihari muwo mwanya ko nta muti abura mu bitaro tunika ashobora kuronka kuvugwa neza agakurikiranwa neza uzoshika ibaruke kandi agataha.
Tugarutse ku bibazo bya Havugimana François yavuze ikibazo cy'intambara eka aravuga n'ikibazo cyabo ababyeyi baba bifuza kurya ibifungurwa kanaka ariko ntibabironke.
Nicyo bita Frenza mu Kirundi gutwara ibiva hariho umutegetsi usanga avuga ati jewe ndashobora kuvuga ati nshaka iki ejo ntakironke. Ego birashobora gushika ku buryo umukenyezi ibyo yifuza byose ntabironka bivanye n'ukungene mu rugo iwe asanzwe ameze. Ibyo birakunda gushika mugabo turaje ubu nta umuntu araronka ibikenewe mu buzima bwiwe kubera yavuze gufungura haba nashobora gufungura ashobora gufungura biriya bihambaye cyane novuga nkaronki avuga gufungura inyama agafungura iki byose amagi mugabo abona avuze yuko hariya mu gihugu cya hariya hasi mubene gihugu barigishijwe ku buryo gufungura neza si kurya biriya byo hejuru umuntu afungura birya bintu usanzwe turonka iminsi yose izo mboga ibyo bijumbu ayo mateke umuceri barawirira ibyo byuma byirira ibitoki biriho ibyamwa biriho imboga ziriho ibyo byo kenshi babigisha ibyo gutwara izaza ntabironke ibyo kenshi imiryango muri adimetri itangana uburyo inganya uburyo mugabo muri wese kubera za mpanuro baguma bahabwa kwa muganga namwe babaremesha ngo babigisha ni ukuvuga umukenyezi baragira viza bagahita bakamufasha ari n'ubu usanga binagora hariho ibyo bita gufashanya ibyo bita solidarite barafatanya kubyo umukenyezi atwana ameze neza.
Uruhare rw'intambara naho mu kugira ku magara y'abafaso n'ibibungenzi
uruhara rw'intambara ruragora urumva y'intambara imaze kubaje birumvikana hari abakenyezi n'icyo gihe badashobora gushyikira wa muganga bari bakeneye ibyo biriho iyo bibaye nabyo urumva biba bingorane mugabo je ko umwanya siho turavuga ngo iwacu mu Burundi nta ntambara ihari ni ukuvuga umukenyezi wese wo ngaha mu Burundi iwacu arashikirwa arashikira wa muganga yifuza kandi aronka byose ibyo ategetse kuronka uko itegeko rimurekurira.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Nduwimana Innocent muraho
yepo kiri ngaha
muramajahe ga Nduwimana Innocent
kiri ngaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ni byiza cyane rwose muratwumva ku iradiyo ku mirongo migufi neza ngaho
aya si bose bavyumva umva nk'udafise nk'amatelefone manini manini umva si bose bavyumva murakwiye kuraba bakasubizaho ya mirongo tukabumviriza ku maradiyo nk'uko vyahora umva si bose banyeke kuko bavyumva udafise nk'amatelefone manini manini
yego mentu abategetsi bazomara vyihweza buraba nyene iyo FM yogaruka reka rero muduga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga ku magara y'umufasoni w'umwenze n'ikibondo cy'ibyo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
bucya ku makara y'umufasoni y'umwenze arakwiye iyo atwaye inda akwiye kwitwararika kurya nk'ibyamwa cyane cyane akarya nk'imboga kugira amakara yiwe akuma ameze neza naho hariho nino mu Burundi hariho abadafata ingaburo zikwiye cyane cyane baguma ku ngemwe kusanga amakara yiwe ntameze neza na cyane cyane nkabasaba nk'iyo bagiye kwa muganga bakaza barakurikiza impanuro bongera babigisha babarera nicyo bategerezwa gufata cyane cyane numvise uwo mutumire yari afite yuko ngo nta ntambara ihari ngo umubyeyi ngo yagenda kwa muganga batangwane kume baragenda mugabo ntibabanyarukiriza nk'uko bene babyifuza cyane ngo babahe nk'impanuro ingene iyo bafise nk'imbaranyi bo kwitwara hariho abafise imbaranyi kushisanga babandanya banywa itabi kushisanga babandanya banywa nk'ibintu biboreza kushisanga bariko babafata nk'amadroge nk'ibyo rero nk'umubyeyi yibongeze icyo cyose ntabakwiye kubifata baba bakwiye kuba nk'impanuro nko kwa muganga hose bakaba nk'impanuro bakabwira ati kirazira gufata ibi biboreza cyangwa ibimeze uko niho ubuzima bw'umubyeyi bugenda neza kandi bakaza iyo babicuye bakabanywa hariho nk'ababyeyi usanga apfa nk'ahantu kure akagenda nko kwa muganga usanga kubera ubwinshi cyangwa kubera batamwitayeho asubiyeyo nk'ibyo rero bakwiye nabo bakaza barabikosora bakabona yuko umubyeyi wungenze ategerezwa kwitwarwaho akamererwa amagara meza kugira n'umwana azovyara azagere amagara meza
murakoze Nduwimana Innocent ku mpanuro nziza reka ni byiza cyane rwose reka Dr Sendega agira icyo avuze cyane cyane ku bafasoni boba babandanya kunywa itabi reka kunywa inzoga nyinshi igihe bibungenze ingaruka mbi Dr Sendega
murakoze cyane hari ikibazo yashyikizaga yuko koko ngavi batakirwa neza nuvuga yuko kutakirwa neza ko atari byo kuko turaje mu mavuriro menshi uno munsi amavuriro menshi dusaba tutwakirwa neza kuko turabizi neza uno munsi umwe arashobora kubwira ati ngo ntiyakiriwe neza mugabo cyonzi cyocyo icyo tuzwa icyo twemera n'ubushyangazi bwacu ni uko bukurikirana abo babyeyi bibungenze iyo mwavuze muti ababyeyi babandanya bibungenza n'itabi banyuyayira mutwe bakanywa n'inzoga inzoga si nziza ujye umukenyezi we yibungenze yatetwa guhinda ibyo byose ko nizo mpanuro no kwa muganga bamuha izo n'abaremesha ikiyago bamuhereza kuko ibyo biyayira mutwe ariko arabinywa umwana yibungenze biratinda bikamufata ari nacyo gituma twama duhimiriza iyo umukenyezi yibungenze yuko cyo dirizwa kunywa inzoga kunywa itabi kunywa ibyo yaba mutwe ko bihindukira bigafata wa mwana ari mu nda ko umwana iyo ari mu nda ni umuntu bakwita aba atararemarema ari fragile bituma rero bijya umukenyezi afata bica bihindukira bikamufata n'ugasanga aragize nk'ubumuganga akarorero iyo yibarutse ari nacyo gituma sinyetse n'ibyo n'amadroyi gusa burya umukenyezi yibungenze nta napfa n'imiti afashe urabona haba kintu byatsinda abara agacapfa umuti afashe kenshi umukenyezi yibungenze tumuhanura abaganga baramuhanura yuko igihe cyose agwaye yuko shikira umuganga akari wamwereka umuti ubereye udashobora konona amagara yiwe n'amagara y'ikibondo yibungenze nico cyo byose pharmacy bitanga uko imiti yose iyo umukenyezi yongere sinapfa umuta ariye atizo gije twa muganga akugira arabe yuko umuti utazonona amagara ikibondo yibungenze ibyo byose ni mano ya pharmacy bako baratanga kugira amagara yiwe amere neza n'ikibondo asanzwe ibuye
tibibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanye kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Havugimana François. Muraho François, muratumva? Turi kumwe ni reka duhe ijambo ambassadeur Don Joel. Muraho Don Joel.
Ego turaho, turashima.
Ni vyiza cane gose, muherereyega ambassadeur Don Joel.
Nerereye ikolwezi mu ntara ya Lualaba muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi.
Muratumva neza aho muri Congo?
Turaho nyine, turaho, turashima Imana. Nuko gusa hari umutekano muke umaze kuba mwinshi. Mm-hmm. Ariko turaho.
Ni vyiza cane gose. Murafite ikibazo? Murafite cimviyo? Turiko tuvuga ku magara y'abazebi bungenze hamwe n'ibibondo vyabo, tuga ku ijambo. Ikibazo cimviyo?
Ego, ikibazo nari mfise shaka kubaza umutumire. Alo,
tuga ku ijambo, turakumva?
Ndabumva cane, ndabumva.
Ego, nashaka kubaza ngo ni izihe nama mwagira abantu abantu wenda batuye nko mu bice abantu bari mu buzima ububi, abantu bashoboye hahandi usanga kubona ibyo kurya ni ikibazo, kubona n'ubushobozi bwo kujya kwivuza, bwo kwegera muganga ni ikibazo, kubona ahantu ho kurara ni ikibazo. Noneho kubera ko ibyo bintu bisha kwizima bwabo ku magara yabo n'ay'abana bari mu nda, abo bantu mwabafasha iki cyangwa se ni izihe nama mwabagira kugenda leta ibikoraho? Leta ntazi ntibikoraho, nta n'imishinga wenda yo gufasha abantu, abo bantu mwabagira izihe nama? Murakoze.
Murakoze ambassadeur Hadona Joana. Docteur Sendege,
ego, murakoze cyane. Abo inama twegira abo bantu ni uko iyo bari ahantu hari kure atacubaho nk'icyo bafungura, bafise ubuzima bubi, biragoye yuko n'icyo gihe na kwa kuvugwa kw'abavyeyi bica bigorana. Nuko n'icyo gihe cyo twofasha cyangwa twotanya impanuro nuko bivanye n'icyo gihe nubifata ku mice kubiri, ahantu hari umutekano muke ibyumba bica bigorana, yaba amagara y'abavyeyi n'ibibondo muke acahungabana, yaba n'ay'abandi acahungabana. Kitakiba ari ikibazo rero kigoye n'icyo gihe uco uvuga ati nigende gute. Icyo twose umuntu usaba ni uko aho hantu byatuye intambara yohagarara kugira abantu bashobore gushikirwa. Ikindi navuga umucugira kabiri navuga miti mu gihe ahantu ari kure ari ikintu uko hobihimiriza ihimiriza yuko izaba nikifata mu nzu nyinshi imico yakunyenda ashobora kubaho kuko ashobora kuyitunga cyangwa ikindi ihimiriza rijanye n'uguhinduka kuko abantu barashobora kuba uri nk'ahantu ubaye mugabo kubera yuko imigenzo usanga ihari ugasanga ntibashoboye guhinduka. Rero umuntu ahinduka ahindura kubera asanzwe afungura ugasanzwe akora mu byo ashobora kwitunga kuko urabona isiguma ihinduka. Hariho nk'abantu bati twiwe tubayeho ngaha tuzodandaza nakabiri ko ndatanga mugabo hakazusha igihe ibyo kudandaza rugahera bose ugasanga ntariko baragenda gukora nko mu mirima kugira ashobore kwimbura. Ibyo rero ni ibintu usanga ari abantu bishobora gushika ikintu cyashije imbere ni uko haba ihimiriza y'ukungene uko uno munsi tubayeho siko tuzoha ejo, abantu bagahinduka mu ngendo, mu mvugo, n'ukungene basanzwe babayeho mu bico byabo.
tibiu tenchi timuise kumikumu rwanda ni kumiza iladio nijiku di amerika kigami roni murisanga tuikumu na john long muraho john
muraho neza
turaho neza muri hehe ni vyiza cyane rwose ikibazo cy'icyumviro
okay mazina yange ni jaro ngo kurukese none ngiye icyo nabaza umutumirwa ese ko hari ibintu bajya bavuga ngo umugore cyangwa se umukenyezi bihuye ngo hari bimwe na bimwe atabasha kurya bitewe wenda n'uko bimutera isesemi cyangwa se akaba yabasha kuruka akagira bimwe na bimwe arobanura nta ngaruka zishobora kuba zitamugeraho ese umukenyezi w'ingenzi ashobora gukora akazi k'imvune nk'uko byasanzwe wenda nk'uko dukora akazi k'izuba cyangwa n'akandi kazi gatandukanye ntabwo byagira ikibazo ku mwana afite mu nda. Murakoze.
Murakoze Dr. Sibera Sendegeya ibibazo bibiri.
Arakoze. Ego ntabyumvise. Ego bijya y'umukenyezi wibungenze n'ibyo
ndumva telefone ya Dr. Sendegeya igize ikibazo ariko reka mu kanya tumuhamagare yari kwishyura ikibazo cyabajijwe na John Long mu kanya turamubona. Rero turiko tuvuga cyane cyane abakifungura amaradiyo yabo turiko tuvuga cyane cyane ku mfu eka zikiri hejuru cyane rwose za bafasoni bitaba Imana bibungenze bari mu mezi icyenda yo kwibungenga reka n'igihe bariko baribarukwa. Ibibazo rero ni byinshi cyane rwose. Mu muganga Philbert Sendegeya yatubwiye ko cyane cyane mu Burundi abaganga bakora ibyo bashoboye byose ka imigambi ya leta kugira ngo abafasoni aho bari bashobore kuronka ababitaho kuko byose bigaruka ku kuntu abo bafasoni baba bitaweho muri icyo kiringo cy'amezi icyenda izo mfu kandi twavuze ko zitari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere gusa no mu bihugu biteye imbere. Izo mfu ziriho impanuro kenshi na kenshi zitangwa akaba ari uko abafasoni mubandanya bajya kwa muganga bakabara aba baganga nk'uko impanuro z'abaganga zibivuga ari inshuro nka zine cyangwa zirenga mu gihe cyose bibungenze. Iyo rero ibyo bishyitse byamaze kwigaragaza ko amagara y'umufasoni amera neza cyane cyane mu gihe yibungenze bigatuma kandi abyara n'abana ameze neza bafise amagara meza. Muri bimwe byavuzwe harimo ko gufungura neza hari ikintu cyiza cyane rwose gufungura neza ku bafasoni ku ifungurwa mbumba mubiri ifungurwa bibagira akamaro bakajya no kwa muganga kugira ngo ntihagire indwara zibafata muri icyo gihe kuko kenshi na kenshi usanga bafite amagara ameze neza ariko bagashobora kwandura indwara zitari nk'iyo batazivuje. Igihambaye rero nk'uko twabivuze abaganga reka n'abategetsi mu bihugu bitandukanye baratera akamu gahimiriza cyane cyane abafasoni kujya kwa muganga kenshi bishobotse. Hakaba kandi hakwiragizwa n'amavuriro cyane cyane mu bihugu eka mu bice byo mu gihugu hagati ya naho kenshi na kenshi usanga hari ingorane z'abaganga. Ivyo rero ni ibintu bisa n'ibiriko biratera imbere ariko nk'uko bivugwa intambwe iracari ndende kuko gushika ubu abafasoni bahitanwa n'indwara bibungenze bakiri benshi kandi ivyo bitigiri naho bigabanuka. Utwigoro turabandanya kugira ngo ivyo bitigiri bize bifutwe ntihagire n'umufasoni n'umwe azosubira kwitaba umuremyi kubera atashoboye kwitabwaho n'abaganga. Iyo n'imigambi ikomeye myiza cyane rwose. Ikindi cyavuzwe ni uko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibikenye aribyo kenshi na kenshi usanga birangwamo impfu z'abafasoni bibungenze. Ivyo rero no mu bihugu bitembere biriho ariko ibitigiri tukaba twabonye ko birutana. Icyo twavuga ni uko ku isi hose nko mu mwaka w'2020 igihe cegeranyo cy'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abantu byatohoza byasanze abakenyezi 108 bapfa muri uyu mwaka bapfuye bariko baribaruka. Icyo ni igitigiri gihambaye cyane rwose kandi giteza kuguma kija hasi. Muriko leo mrabandanya kumbiza kiganiro telefoni ya Dr. Sendegea ya sani gwanye gatoi ya chitarikoni waza kwa mukanya iza kuoneka tukugira ngo tuandanya chana chana yishule hiyozo zariko ilabazwa numu tubile uinjwi ya Amerika John Long ndabona ko umu wadufashanya aliko alitunganya ni waza kwa mukanya tuza kumubona kugira abandanye tubacafise iminota itaribike kugira ngo abandanye atanga impanuro n'inyigisho cyane cyane ku bafasoni bibungenze na cyane cyane ku bafasoni baba mu gihugu hagati yaho amavuriro eka n'abaganga batari benshi nko mu bisagara bikomakomeye no kuvuga rero ko mu kanya tuza kugaruka tukabona na Dr. Sendege.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muite buri wa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Tekandabe muziki kuliza Tekandabe yeri kuhutu mawanda Nukwaye, nukenye, kanduru matse Kira muyo, harina unofasha Gichama kikuliza, mufazoni, kombo nungosoni Beka kurira kumyo mutima siwe kusa mulu uachise kujumu ora checheka kira sipi manga kumusenga akisi manga Hora checheka Kira simpi manga Kumusenga Akizu manga Kumbona wa mukumu seselewe Kumbona wa mauriki uchingitwa Haruoba Ya usindi yesu Uveshu unjavi Nipira muyo Kili chogu chiyo mutima Kili mboli ufano se mama Chewe fume mbakishuri Eka kurira Kuni umutima Chikuwe kusa Uru uachite kuchimo Sabi wani kupasara Chichika Chira simi manga Kumusei Hachisi marina Ora chichika Chira simi manga Kumusei Hachisi marina Kandave nuziki kuliza Kandave yewi kigutu mawona Uguwaye Nukenye Kanduru wate Rukirisu Ola Kira simi manga
Ndabona telefone zatu goye ariko turi kumwe na Dr. Philbert Sendegea mu kanya gatoyi nashaka agica tubwiye cyane cyane ku bintu amaze kubona mu Burundi mbega Dr. Sendegeya impfu zihitana cyane zigiramira abafasoni yungenze ni nkizihe mu duciye ku mayange
ego murakoze cyane nashaje cyane yo mu kezi bungenze futse ko ndagushika mu gihe mu kiteza atakurikiranwe neza malaria ari ingwara usanga mbundi hariho malaria hari umuntu ashobora gupfa bivanye n'uko afise umurindi w'amaraso mwinshi y'ibyo yitwa hypertension cyane agashobora guhitanwa cyane cyane usanga ari malaria na hypertension cyane cyane izo zibiri izo ndwara zatuma umukenyezi atakurikiranwe neza ashobora kugira ingorane hari n'ibindi ashobora kugira ama infection n'ahandi ashobora gutuma umukenyezi nawe ashobora guhitanwa ariko rero iyo akurikiranwe neza ibyo nta kibazo biza bigatera kenshi izo ndwara ziravuga zivugwa ku busa kandi nta mafaranga ashobora gutanga
duhere kuri indwara ya malaria turazi ko hariho uburyo bwinshi bwo kwirinda malaria cyane cyane ku bibungenze hari imisegetera bakoresha n'ibindi bintu ubundi buryo bwotuma n'abapfasoni bibungenze cyane cyane bitabwaho ku buryo malaria itabafata impano n'umutara nk'izi
kwimana aba akatanga imisi yose ubu hariho no kwita ibinini abakinyizi baronka iyo bagiye kwi iyo bagiye no gupimisha imbanyi hari ikinyi aronka bitwa fasida yagifashe kiratuma yikingira malaria agakingira n'ikibondo asanzwe yibungenze ibindi nafite kenshi nzamanza ariko ziratangwa yuko akeza kurara mu musegetera akeza gukura ibyatsi ahasanzwe abaye kidengeri by'amazi iyo bibaye ngombwa na leta yamushyiramwo bakagira bagapoma mu mazu bakagira bakama bariko bararaba yuko baraba urugero malaria igeze ko bivanye nk'aho karere asanzwe abayemwo iyo byose n'impano baguma baronka iminsi yose cyane cyane baminsa umukenyezi bungenze kurara mu segitera urinda umubu ku buryo zashobora kumufata
ku byerekeye indwara muvuduko w'amaraso mwavuze naho iyo ndwara kenshi na kenshi ifasha umuntu imufata caduka hariho uburyo gushika ubu mu gihugu cyose butuma nk'ufashwe no muri iyo ndwara acanyarukanwa kwa muganga mu bindi bihugu bitembere harakoreshwa n'indege za helicopter sibi ko navuga ko mu Burundi hakwiye kuba hari indege nk'izi ariko ubu hari uburyo cyane cyane mu bice bya ruguru byo kunyarukana mu fasoni y'ubungenze kwa muganga mu gihe ibyo byabimushikiye
uburyo bwa mbere ntiryahimiriza wa mukenyezi iyo agenda akurikiranwa neza ni ukuvuga ashyitse kwa muganga bamufatira ibipimo byose bakamufatira taso iyo asanzwe wo mukenyezi basanze wa murindi w'amaraso w'umuduguduga icyo gihe ntasubira muri rya vuro ritoya bamusaba ko aza gukurikiranwa kwa muganga ku bitaro bikuru iyo bishyitse rero uwo murindi w'amaraso asanzwe yibugenze ari nko muhira kenshi amavuriro ari impande kenshi usanga ari yegereye impande yaho benshi usanzwe baba iyo bishyitse ino hantu za rusihabaniha rusihabaniha rero bayihamagaye ishinyarukira kumutora ikabandanya ku bitaro bikuru niho kenshi bashobora kumufasha neza kuko bitaro bito ku mavuriro matoya ntabyo ashobora kumufasha ariko igihe cyose yirukira ku bitaro bikuru ko bibaye ngo ngombwa bashobora no kumufasha bagakuraho uyu mwana mu gihe abona yari ageze n'igihe ushe usanga atageze yugiye umurindi w'amaraso wabaye muniniya ipetaso yabaye niniya ageze no kwita ku rugero rurengeje bashobora gukora umwana kugira bashobore gufasha amagara y'umubyeyi ntashobore gusinzikara cyane n'ibintu rero ubu bigishwa cyane cyane abakenyezi ati ubonye ikimenyetso iki n'iki n'iki na cyane cyane umukenyezi asanzwe iyo yibungenze kenshi hari ibimenyetso abwira bijyanye n'umuvuduko w'amaraso ukavuga ko amenetse umutwe cyangwa atanguye kumva ibizunguzungu cyangwa atanguye kubona ibinyenyeri ibyo bimenyetso bitanguza biraboneka rero barasaba ko umukenyezi yibukira kwa muganga yibuka kwa mugira washe kumufasha ngoga kwibukirayo yo byanze use habanyani ziriho mu bitaro byose biriho ziriho zirashaka gucyo zifata umukezi kufasha umukezi akanyuka kwa mugaheza bakamufasha
twavuze ko iyo mufaso ni yungeze asamagara meza yitabeho neza n'ikibondo yibaruka kiza gishamagara meza zimwe mu ntama mishanye ingorane zishikira umwana mu gihe umuvyeyi atitaweho neza kuvyerekeye amagara yiwe n'ihiri
ingorane ni nyinshi ubwa mbere n'umwana asho atitaweho neza icyambere iyo atitaweho ashobora kuvuka n'akaroro yapfuye cyane niyavutse ngatitaweho neza ashobora kuvukana ubumuga cyangwa akavukana n'ubwo yavukana izindi ndwara kuba afite nk'amajesho ugasanga niyavutse ugasanga n'umwana ashoboye kugira igikuriro cyiza ibyo byose biratuma uwo mwana yatapfukirana ukabona yuko niyibajije umubyeyi ati mbe byagenze gute ngo ati sinigeze nja kwa muganga cyangwa ugasusanga impano bamana zirakurikije kenshi noneho n'umubyeyi yatangura ari yahagize ati nibyo byose nabikoze ngo atakoze impano baramuhaye twuhimiza ko umubyeyi iyo yibungiye nzanyeshwa kwa muganga kugira ruhe ikibondo kishita amagara meza kizugira igikuriro cyiza kikakurira uburundi bamukeneye umwana kuko iyo umwana avutse n'uw'igihugu usuba umuntu w'igihugu kiba kimuzeye ko byinshi
muri rusange umufaso ntibungenze ihutiriza kuja kwa muganga kangahe mu kingo cy'amezi icyenda ibungenze
musanzwe w'umukenyezi yibungenze yogira agashoboka mvuga agashoboka kubera iki kuko ababyeyi bose ntibafise amagara kumwe ubuzima bwabo ntibumeze kumwe mugabo ubwa mbere twabagira inshuro zine ubu tuvuga ati ashike no ku nshuro umunani niho umuntu akurikirana wa muvyeyi neza na ca kibondo yibungenze kuko niho atana gasobwa kazoza kazoba hagati y'umubyeyi ibungenze n'umuganga asanzwe amukurikirana kuko nk'akarero ya ndwara y'umuvuduko w'amaraso irashobora gushika ageze mu gice cya gatatu icyo bita mu gifasa twa zero kimesi turakozesi atazwi yarasanzwe yaramenyereye yamuntu afite amagara meza ari nacyo gituma tuvuga tuti agende kwa muganga inshuro nyinshi zishoboka gusa ahubwo ibyama bigorana abakenyezi iyo bavuze kujya kwa muganga inshuro nyinshi zishoboka benshi usanga bibutsa kugurisha ya mayikografi kurabisha abana ukungere bameze ariko cyose cyo tuba dushaka aho ugenda akabonana bakamupima bakaraba yose ugenda ikibondo kimeze ngo n'umureko bashobora kibona mbwira twashaka yuko agenda aruha za mpanuro bagenda bitegeraho ko byose bigenda neza ariko hari abantu usanga baca ku ruhande ugasanga ati njyewe ndabira umwana ndaba nshaka igitsina cy'umwana ibyo rero si byiza kuko kukiraba nibyo ariko ikiba gihambaye nuko tuba dushaka mbega amagara y'umubyeyi ameze gute mbega amagara y'icyo kibondo yibungenze ameze gute ibyo rero yaje kenshi nibyo tugenda twirindaga za ndwara zishobora kuza yibungenze twazikinga hakiri kare
mu impanuro muri rusange mutanga cyane cyane ku bafasoni hariho abadutekamo bavuga ko hariho abafasoni babandanya kunywa ibiyaruwa mutwe ikakunywa inzoga n'ukunywa itabi ibyo n'ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo n'ay'abana impanuro mu butaka muri rusange ku bafasoni ni iyihe ku byerekeye ibyo bintu
icyo nuha impanuro kwa kezi bungenzi cya mbere ni uko umukenyezi akibona ko yibungenze yoja kwa muganga agiye kwa muganga bagaheza akaruha izo mpanuro kuko impano nyinshi ziva kwa muganga igira kabiri kunywa inzoga kunywa itabi kunywa ibiyayura mutwe umukenyezi yibungenze yogerageza kubihagarika icya gatatu ni uko umukenyezi yogerageza gufungura imigwi yose ifungurwa icya kane ni uko umukenyezi igihe cyose yibungenze abonye ikimenyetso kimwe kitameze neza mu kongera asanzwe bayeho cy'icyambonye cyo kwa muganga atandi hano yoje.
Dr. Hafibera Sendegea, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire ni radio Ijwi ry'Amerika, telefone zashatse kugorana ariko ubuhinga twashoboye gutorera inyishu y'icyo kibazo. Turashimiye rero engineer hadufashije mu buhinga bw'ivyuma Cornelius, tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yegeranije ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu mu isanga cy'umunsi, tukaba dushimiye cyane cyane n'abaduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turabishubije mwese amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.